bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Ndijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda muyumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu Rwanda no tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3 amahoro nshuti bakunzi muri kumura twumviza kuri no mango hano muri studio y'indwi muri kumwe na Jewe Diane ni nahazwe mukanya n'ikiganiro muri isanga ariko imbere yuko twinjira muri ico kiganiro nyezina mbanze ndababwire ino nkuru igezweho muri Afrika Perezida Mugabe yabogojwe mu mabanga yo kuyobora umugambweza NUPF ingingo yo gukombora Mugabe mu mabanga yo kuramutswa uyo mugambweza NUPF yatangarijwe mu nama rukokoma yabagize inzego nyobozi za ZANUPF mu gatondo kuno wa Mungu abategetsi b'uyo mugambwe bafashe kandi ingingo yo kwirukana Burundi mu mugambwe Grace Mugabe mu fasoni wa Perezida Robert Mugabe izo ngingo rero zifashwe nyuma yaho abarongoye ZANUPF mu ntara zitandukanye za Zimbabwe basavye inama yihutigwa igamije kuraba nimba Perezida Mugabe yobandanya aramutswa uyo mugambwe canke agasubirizwa Emmerson Mnangagwa yaramaze indwi zibiri yirukanywe muri ZANUPF agakurwa no mu mabanga y'icegeya c'umukuru w'igihugu bitegekanije ko ahunguka bidateve akabariwe acasubirira Mugabe gukurwa mu buyobozi bwa ZANUPF ntibituma Mugabe akomborwa nk'umukuru w'igihugu yamara Innocent Ngonese ari mu mashinga mateka batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Zimbabwe yatangaje ko mu gihe Robert Mugabe atokwibwa iriza gusubiza ubutegetsi hashobora gufatwa ingingo bitarenze kwa kabiri ni namashinga mateka ejo kwa gatandatu abanyezimbabwe ibihumbi n'ibihumbi bihereje amabarabara basaba Mugabe gutanga imihoho turaza kongera kugaruka kuri no nkuru mu makuru yacu yo hanyuma mukanya ni muri isanga
Muri isanga ni ikiganiro cy'izwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'izwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara mu yinga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Ngiye hano Kampala Uganda.
Ngiye mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Muri isanga nshuti bakunze ibijuru rya Amerika mu gihe abatari bake mu rwaruka rwo mu biyaga binini bemeza ko ukuronswa ubuzi butandukanye ari ikibazo gikomeye kuri bo harugwaruka rwatahuye ko kwikora ku ngabire zitandukanye mvukanwa ari kimwe mu vyotuma ico kibazo c'ubushomeri mu rwaruka gitoregwa umuti muri urwo rwaruka harimo umusore yitwa Mugenzi Aubin Alfred azwi ku izina rya Kiging Kigingi canke kuri bamwe akabasanzwe akora akazi ko gutwenza abantu biciye mu biteramo bitandukanye no mu biganiro bitandukanye ashikiriza abantu kuri Radio Buja FM Kigingi rero twamubazaniye muri isanga rino munsi ngo atubwire ivyo muga ingene yatanguye ivyawo intamba nibahura ekaraza kwisanzura hama namwe mwisange abayagira ibitari bike mu buzima bwiwe tudatevye tumwakire Kigingi kariwe kuje rya Amerika kandi wakoze kwitaba ubutumire bwacu
murakoze namwe murakoze Diane murakoze mwese bemwe mwashimye namwe kumakano kanya kugira dushobore kuyaga
Kigingi umuntu avuze ngo Kigingi ashobora kubaza ati mbega Kigingi ni nde n'umupapa w'imyaka ingahe n'umusore w'imyaka ingahe utubwire muri make Kigingi wariwe
ego muri make Kigingi n'umusore murundi uri papa na mama akababa mu Burundi nyene Bujumbura precisement kumutanga sud muri Rohero akaba ari umusore w'imyaka 34 mu tariki 29 kwezi cumi na kabiri azi ko ari mu minsi mike abanza kwiza imyaka 35
n'umusore
ego
nuko rero Kigingi urakoze kuducira ku masonga Kigingi wariwe ku kazi ko gutwenza abantu wagatanguye ryari ubitangura gute
aha urumva jewe natanguye ibi bintu byo gutwenza byo ngaba kuna kuvyita ngo comedy nabitanguye mu itariki zibiri ukwezi kumunani 2012 hanyuma kungene nabitanguye nuko jewe nkuko benshi bafunze babizi ndumuntu akunze akunda gutwenga gutwenza abandi hanyuma rero muri iyo minsi muri iyo myaka ikaba byari bisa nk'ibigomba gutangura mu Rwanda bari bamaze kubitangura bakaza rero barakora ibiteramo ngaha ibujumbura batumiwe n'ama troupe théâtrale ico gihe yari ahari yagerageza nawe kwinjira muri iyo style yindi ya théâtre hanyuma rero nakaba rero mbere yaho gatoyi twari tumaze iminsi tubona ama video ama CD yazarazunguruka mu makarti dutizanya yaba comedy baba Faransa no kama uwitwa Gabriel Mare namukurikirana cyane gose namukunda nkabonamo ko miroir nkabona yuko umengo ibintu akora umengo je ibintu ndabikoze kuva kera umengo ni ibintu by'iwandi nkora kuva kera ariko wewe nkabona yuko yashimye kubishyira kuri scene kuje imbere y'abantu akariha bakagirane abona yuko ariko ari gikorwa yitegura ukabona yuko agenda arakurikiranya inkuru nuko rero narabikunda ariko sinibaza yuko no bava ndabikora niho rero nk'umwuga niho rero nabivuze mbere ya gatoyi nazo ndagenda kuraje ibiteramo nk'arabago bajone bavuye mu Rwanda ivyo bagira abo bantu none ibintu bakora ko je umengo kwabundi rero birashoboka kuko harimo wanashaka n'uwo twabana muri quartier ariko yarasigaye yiga mu Rwanda niwe yabihereye hanyuma rero nuko abagenzi rero imwe rimwe bakaba hari baza barabimbwira kera avant même avant yega kigiwe wobigira umwuga ariko ntisinabona inzira kuko nta bantu ngaha i Bujumbura twabona twakuze tubona cyane uwo twari duheruka kubona yari Nyamoya nyakwigendera Nyamoya Jean Pierre nawe kumva namuheruka ndi umwana mutoyi cyane habaye ibiteramo kuri stade vya athletisme ntabanda abandi nabona babonamwo ibintu bakora byari ibintu vya imitation kwigana amajwi ije rero cha stand up ikintu cha one man show nukuri nta murundi nakibona ko novuga ati ambera karurero ariko ndavuga nti ibi bintu nkumva ubwoba nkumva umengo ni ibintu noba nadutse ko umuco w'ikirundi nta mwisange nta muntu yaduka wavuga amajambo atawari muhaye kuko ndavuga ngo mbe ndi aguhaye ijambo cyangwa ngo n'iryo jambo uvuga inzoga zayo iri he urumva ariko bamwe bakaza barambarira ati gira bandanya nka ibyo shoboka aho rero twahura n'umugenzi umugenzi wewe rero yari umuntu akomeye cyane mu byumviro kandi agashaka ikintu yiyumvire kugishyira ahagaragara ankorera rero surprise kabisa arantuma ko iwe yatumiye abagenzi biwe yatumiye iki hanyuma rero ndatangura nyine gutera inkuru gutyo gutera inkuru muri jardin ndeko rero yambarira ati wabone ko bishoboka mbega
kandi bose bagatwenga
sabwe
abo bari muri jardin bose bakaduka bagatwenga
bakadukuru mu bwa mbere igituma Diane nabikinya navuga nti jewe sinshobora gutwenza abantu tutazinanye mwenza abantu ubwa mbere nibaza ko mwenza abantu tuzinanye abo twakuze abantu mbwira naka bakamumenya abantu niho rero yatumira abantu je ntazi hanyuma rero nkakubita ka blague mbwira batatu twicaranye iruhande hanyuma hirya asanga baho bagize silence bako baranyumviza mu nyuma byarangiye mu rugo rubanza aho muri jardin nyene asha abantu bose ndiko ndiruka ndabaca hagati umva ni nka show nariko ndabakorera bari abantu bashika nka 20 hanyuma rero niko rero mu kwezi kwa 8 gutanguye byibuka neza twagenda rero ahantu mu bunywero ngo ngaha mu gisagara cha Bujumbura benshi barabuzi kubita kuri la reine hanyuma aransura turicarayo turiko turasangira n'umugenzi ndabona podium ndamubaza nti ndabaza nyina aho ku kabare ndamubaza nti mbega iyi podium musigaye mubwira ibintu by'abaririmbyi haberaho karaoke mbona bose baratwenze ndavyibuka yari itariki 30 nimba nihenze quelque jours avant ego hari hagati mu ndwi niho rero bambarira rero bose baheje kumwenga ati kuwa gatanu urafise igiteramo nga ya podium ni gwawe umugenzi yari yagiye yumva en complicité no anyenyera kabare hanyuma rero baca barakora podium kugira ngende ndabiko kurumva nari mfite ubwoba bwinshi ariko navuga nti ibi bintu jewe ndosunsu muri jewe narumvamo energy nyinshi n'ibintu abantu bose bamaze kubona ko ndabishobora kubera iki. Ego hanyuma rero uwo munsi rero ndagenda ndatangura ntibyari byoroshye ariko nta bantu benshi bari bahari
cyacu giteramo cambere
bagenzi cyari giteramo cambere. Ego twatanguye saa imwe z'ijoro turagira abantu barahamagara bazubuye iterambere ryaraje mu z'amatelefone. Nibuka ko twahejeje igiteramo hari abantu bashika 80 gucyo muri ubwo bunywero baryohewe. Ego
abo ico gihe ga kigingi ahuvuga wari kuri la reine abantu bakwakiriye gute barakoma mashi udukuru uducishizamo nka kamwe mutwe warateye wibuka cyane babambira ngo wa mukobwa uratwaganya umuntu uvuge ko atari inkuru atari idutera
ndibuka abantu ndabumva ico gihe twahamagaye urumva abantu nzi je sanswe ndirimba muri Kohale Kohale ngai Bujumbura itwa kwa Saint Dominique urumva barabakoriste cyane cyane nibo bagenzi banje bari abandi bari abantu nyene bari posho muri quartier baratwenga cyane baratwenga kuko bobo dabo bari basanzwe banzi gusa abandi bantu byari rya mbere baba bambonye nibo ba barabiraba umunyime ntibabitahure kuko jewe narinje mva muri monde ya gospel no kuvuga narinje banzi abantu benshi batuma si benshi cyane ariko bari banzi mu bintu byo kuririmbira Imana hajya rero abarundi biragora kubakira ikintu umwanya nyine bakavuga ati none urya ko tumuzi muri korale tumuzi muri televiziyo muri clip y'aba Dominicain je n'ibiki nabyagiye mu rwumvuka ariko ufi ameze umwe akicara nkamubona ko atangaye ati nenje kurabuye uyu nawe agiye ibiki me ndazi bose batashe mu ijoro bavuga ati bana Fado Lavan watwishe wadutwengeje ndibuka waravuze ngo akablagi kamwe nagize nariko ndacokoza abapastori abakozi b'Imana bambore ndakunda kubacokoza ariko kuko ndabanka nuko ni ibintu tuba mu buzima bwa misi yose. N'umupastori rero yari karavuga muri eglise hanyuma urabona hari igihe nyine abantu bagira ati utagira ukwemera nta kintu gishoboka ariko ukwemera gushobora byose. Sinzi rero ko umupastori yari afite ukwemera gute hanyuma aravuga muri eglise ngo ndavuga ngo kubera ukwemera Imana nkemera Yesu umwami wanje n'uriya musozi jewe nawuzana muri eglise abantu bose bakati pasti jewe bishobora ndabishobora ndabivuze kandi ni uriya musozi ubunyene ndawuze ndawubwiye ntuze hano ku izina rya Yesu hanyuma umusozi urumva urateba kuza ndasubira nti uriya musozi ndavuze nti uwegere hano mu kwemera ku izina rya Yesu umusozi urumva ntiwaza hanyuma munyuma ngo rero ndavuze nimba uriya musozi utagiye ku izina rya Yesu kandi mu kwemera reka barije ngendayo
nawe aca uwo mupasiteri aca usangayo
aca usangayo urumva bose bo waje
nuko
ego
hari akantu wari ubuze
nivyo
ego
nivyo urumva nuko hanyuma cankora akora nakoze vendredi nkora na samedi urumva nari mfite ibintu byinshi numva energy nyinshi muri jewe nakoze ibitaramo bibiri muri weekend imwe
ibiri
n'itariki zitatu
ego imbere ko cacu imbere ko ucutubwira uko waciye ubandanya ndabona abakunzi b'ijwi rya Amerika barijya nino bari kora tugira ati muradutebeje kugira ngo twibarize utubazo dutandukanye kigingi reka tangure kubakira hama turaza kubandanya ku murongo turafise Elias amahoro
Mahoro.
Uherereye hehe hamana kandi kazina kawe?
Ndi mu Kayanza ikabarore.
Ucugabanya gatonya akaradio kawe kuko turi ko twumva amajwi atugaruka ko urashaka kutwumvira muri telefone nuko kigingura mufise sinzi ko ari ikibazo canke ico ushaka kumushikiriza.
Mbanje kumuramutsa.
Kigingi?
Mbanja kumuramutsa.
Arakumva.
Ubundi mu buzima bwa misi yose yarasanzwe kubera iradio tutatanguranye neza nagomba kumubaza mu buzima bwa misi yose ikintu yarasanzwe akora nimba yarasanzwe ari umukozi w'Imana nk'uko yari karabivuga
ngira ngo ushikiye kuri ako gakuru ariko ni agakuru ariko arasubiramwo ntibisigura yuko ari umukozi w'Imana. Ego
kwenza akunda kugira ibyo yarabyize mu ishure cyane n'ibyizura byamujemo gusa aca yiyumvira kuda agira utwo dukuru dutwenza nyine bwanga abantu baze baranezerwa bo mwumvise kutwo dukuru twiwe
Urakoze cyane Elias kigira cyapishura. Mhm.
Ego.
Mhm. Kigingi?
Ah. Ego arakoze cyane. Mhm. Ego, jewe nta shuri rihari nta navyize. Jewe ibintu amashuri yanje nize ibintu bita electromécanique n'umufundi nize ETS Kamenge niyo narangirije ko hanyuma sinashotse fada na universite cyantangura ibintu byo gukora nico iko kazi natanguye ndonka ko navyo nabikunda ntangura ibintu byo gukora ama image no kuvuga gufotora abantu kubafilma mu manza zitandukanye ndabikoze rero cyane imyaka kuva muri 2007 ne gushika mu 2012 kuko nagiye kubiheba ari uko mbonye ibyafashe ndibuka n'umunsi nabihagaritse ibya kamera nuko nakunda kuronka ibiraka ndabironse sinashobora kubireka urana amafaranga aragoye nta kazi yitwaye ko atakazi twa dufite twa abakameramani kuko aracigiye utaronse ikiraka rero kibonetse ariko ndibuka ariko muri iyo minsi ari aka video kari kamaze iminsi kazunguruka mu bantu aka video na nerekana abantu kungene defo ari giye tuba mu bintu ariko tukabifata nk'ibisanzwe ariko atari bisanzwe kungene abamama bacu umuvyeyi abamama bacu n'abantu twubaha cyane ariko usanga rimwe muri vire ugasanga bariko barigera uduhuzu two munsi ugasanga abantu bose bakikuje ngaho oyi babibona nk'ibintu bisaba ka video rero karazungurutse rwose ndibuka hanyuma ndonka ikiraka cyo gukora yari dotse yabera mu kaciya ngagara niho rero ante tuwo mugenzi wanje yazarambara ati kigiye nibaza ko wogera ahantu ugahagarika ugafata nyene kariyeri yawe ya komedi ariko urumva rimwe navuga nti reka ntacu ndagucika no tudufaranga kakaraka kaba kanyuma ubugasanga rero uwo munsi rero niho rero nabonye ko byakomeye kuko abantu bose baje mu rubanza basohoye telefone zabo batangura kwerekana ku kavideo abana bavahana inyuma bari babashizurana muri dota abana nta kibanza kinini bafise bose binjira mu ihema kuza kumfata ku pantaro ubona aza gufotora imbere akandaba mu maso agatwenga kandi nabo mbashaka yuko aba serieux rumva
kandi ugaca umubwira ati gira ubuserie kameme tubanze tugufata amasanamu
yego bagashaka kumfotora kandi arije naje kubafotora arije bahaye amafaranga nuko rero byagenze ndahagarika sino nta shuri rero nazizemo ivyo oye nibaza ko ari ngabirano y'Imana yampaye cyo umuvyeyi wanje atwenza cyane mama we wanje atwenza rwose yego nibaza ko ari nawe no barabikuye koko muhira turatunda gutwenga ariko na mama wanje ndamwemera kabisa uko wewe ngira igihe ciwe agira ati ndikuriye nabanije muri ivyo bintu ariko ndabizi neza iyo comedy dutangura kuyibona mu Burundi nko muri za Septane aba ari umukomediye na comedy
aba yari gutanguriye ego
aba yari antanguriye ego
turafise kandi na Fugura ku murongo Fugura ikaze ku ijwi rya Amerika Fugura Fuguru amahoro
n'amahoro
ego muherereye hehe ama akabazo cankererano
ahantu ntukibondo muri Tanzania
wabyumvise ko twabatumiriye kigingo uno munsi
ndamwumvise ndamwumva ni kuri radio ndagomba kumubaza izo comedy ziwe ko zibona nte
muzibona gute reka akwishure kigingo abashaka kuraba utwo tusanamu twa dutandukanye amakomedi atandukanye bashobora kuyasanga
aha jewe amakomedi wanje aratandukanye hari komedi ama izonshira kuri YouTube ishobora kwandika kigingi bunyene nimbo ufise ama utumega muri telefone ukoresha internet kwandika kigingi kuri YouTube hari kibiteramo bitandukanye byinshi cyane hari biteramo byo muri 2012 hari ibiteramo nagiye ndakora ahantu natumiwe hari ibiteramo ego nibi by'uburero turiko turangije muri umwaka ikiteramo kigingi sama comedy n'ama ndiko ndategura ku mwaka byose urabibona ushobora no kuja kuri page yanje ya Facebook ni mugenzi Alfred Obenyene naho nyine urabona ko video zitari nkeyi z'ibintu maze gukora kuko ndakora video jewe nyene ni koreye no kuvuga video ngenda nkategura nkakora script nkiyumvira kayide nkagenda ngagakora ni ibintu ndiko ndashaka gukomeza cyane abenshi babizi ku comedian yitwa Kansime nabandi bakunda bari abajoti nimba ari muri Tanzania aramenya joti video bakora ariko akabona video ndi imbere ya public ndi imbere y'abantu baje isinzi y'abantu yaje kureya kugira nda umva video ushaka kubusanga kuri Facebook ushaka no kubusanga kuri YouTube YouTube ho biroroshe wanditse gusa kigingi urabona ama video yose guhera 2012
urakoze cyane ijwi rya America Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda kiganiye ni muri isanga no muse muri isanga tukaba turi kumwe rero na kigingi kiginga kabari umurundi umusore w'umurundi akora akazi ko gutwenza abantu biciye mu biteramo bitandukanye canke mu biganiro bitandukanye ashikiriza abantu kuri radio Buja FM turaza kubigaruka ko handi hato ako tubanze duhi ijambo na Chanel nawe nyine ashaka kuvugisha kigingi Chanel kaze kujuya Amerika
Namahoro
muherere he gashane
Mujyarusera murambye
Mujyarusera murambye havugwa make
Nasi namahoro namahoro
Duga kwijambo kigingo mufite ku murongo
Ego nagomba kwanza kumuhamirwe gose kigingi
Arakumva
anyuma nagomba kumuteye intege rwose kigingi n'umuntu ashoboye cyane yamenye yuko afite ibintu bindani muri we talon ufite burya ikintu kiza cyatwisha twebwe abajene nuko twibaza yuko tuzaba turakora ibintu ngo nimpaka ari ibyo twigiye ariko sibyo na gato kuko umuntu ari igiki ariko agakora ikindi bivanye n'iby'umuntu Imana yamuremanye donc burya abantu bose usanga Satani abihisangije ariko ntiramenye yuko ari itunga ryinshi ryinyegeje indani muri bo nico gituma yena agomba gutera intege abajene bose ariko barumviza ingene kigingi yabayeho n'ingene yakuze donc ukuntu yagiye aratera imbere muri komedi yiwe agomba ko yari yatanguye aja kuririmba kamera ariko Imana yari yamuteguriye kuzoba komediya urumva agomba guca ntera intege abajene bose bahari hari abashoboye gucapa kuririmba kugira gute umwe wese afite ikintu Imana yamuremeye twige kumenya yuko atari leta itegeza kuzokora imiduha kuminsi yose
urakoze cyane rwose Chanel ngaho Mujyarusera
yego mucyane ndamuteye intege
yego kigingi eh aha umvise ibyo Chanel akubwiye aguteye intege
yego ndamushimiye cyane ndamushimiye cyane kandi ibintu avuze ni ibintu byiza cyane kandi ibintu umva yuko ni conseil nziza impanuro nziza harwaruka yego hari ikintu kimwe gusa nkunze kuvuga kuko ndarunka nanje abajene n'abagenzi benshi bambara ati nega kigi icyo kintu chatumye icyo kintu kuko abajene benshi Diane barakunda kuvuga ngo none niyo ngabirana umuntu ayimenya gute
nari kuvuga ndakakubaza
iyo ngabirana umuntu ayimenya gute je kenshi uwuye ni ibintu nibaza yuko nabo maze kubihanura babibona werutse ndagize casting no kuvuga narahamagaye abajene bafite ingabirano nk'iyo kugira dushobore kutanguza ikintu kinini ya tugite nk'ihuriro ry'abantu bafite ingabirano nk'iyo tubikomeze kugira n'ejo bishobore gukura tubonke deformation n'ibindi hanyuma rero twicaye hari mu kigo ndangamico cy'abafaransa niho nari narofisal hanyuma abajene baraza ari benshi ubona ko bafite ingabirano ariko hari abari baje kubera kubikunda gusa kubera gukunda petite public kubera gukunda kumuraba kubiraba bikamuryohera ariko ugasanga petite ofo yungabirano ntayafise ndababarira akantu kamwe gatoyi kugira ntumbereze ni kuri iyo mpanuro Chanel yaratangani ndababarira nti ikintu iyo ari ingabirano y'iwawe usanga wakigiyemo utabizi no kuvuga iki turafise telefone narafashe telefone muri zabo bajene bose ndugurura kuri YouTube ndugurura YouTube ndaraba ibintu bishoka biza vya mbere hari abakunda kwirabira amahari avuga nti wewe nkukunda kuraba rari nasanze umaze gukonsulta ama site menshi ya rari uraraba neza yuko pasi yawe ari comedy yawe nishobora kuba ari ibintu byo kunyonga imiduga kuko nushobora kumbarira ukungene wowe ukunda comedy sisange basi muri video yiwawe muri YouTube yawe ubiye muri motel de recherche ikintu cya mbere gishoboka kiza ari comedy numvume ngo jewe nicyo kishoboka kiza nimba ufise ingabirano yo gucapa sanga ubiye muri Google nkagurura Google yawe mbona yuko ibintu bya mbere byo noshika mbona no sanga ari nk'aba designateur bo hanze urabukungene babigira urabo dije sa rero ingabirano benshi bakunda kwibaza ibibazo ngo mbega umuntu ayemenya gute ngo arayibwirwa ngo arayigirane nje nibaza yuko ingabirano iri muri wewe Imana iba yaraguhaye uyirondera inconscient usanga uri kuraja kurondera cha kintu ukunda wanashaka atari ibintu uvuga ngo ndavyutse ngo ngire ndondere no ni ibintu usanga wabigiyemo ni ibintu usanga telefone yawe iri kirarondera umwanya wose ni ibintu usanga ego ukumva nyine biguma bizi ingabirano rero no kwica ukaraba iki wewe ukunda wewe ukunda kubona kuri yende
ego
ni giki voilà ego
nibaza kugwa
abantu rero bakaca bakoresha ingabirano nkuko Chanel yabivuze
ego nibaza ikugwaruka ariko rumva ijwi rya Amerikani benshi bahora batwandikira kuri radio yacu @gmail.com kandi n'ubu mubikore badusaba kubarondera abantu babishoboye kugira ngo nabo bababwire uko babigenjeje bidoga yuko ubuzi bugoranye murumva ko kiginga ariko arabaha zimwe mu nyisho y'ivyo mushobora gukora ku murongo wa telefone turafise kandi na Jules urisanga ku ijwi rya Amerika
Ego menyerewe.
Mwiriwe neza. Uherereye gajure.
Ikigali mu Rwanda.
Ikigali mu Rwanda. Havugwa makinga ha mu Rwanda.
Aha hari amahoro aratuje imvura imaze kugwa mu kanya.
Ubu
turashimye Imana.
Nuko rero no munsi muri isanga twabatumiriye kigingi. Sinzi ko ari interano canke akabazo ushaka kumubaza.
Interano ya mbere nuko tumutere intege ko yobandanya kuko umurimo wa comedian ni umurimo mwiza washimisha abantu kandi ugatuma abantu barushaho kumva akanyamuneza mu buzima bwabo kandi bikagira icyo bifashije mu buzima bwa muntu hanyuma bitewe n'uko rero mu gihugu iwacu haba hariho abantu bakora ibyo gutwenza bake niyo mpamvu tumubwira ko yobandanya ariko kandi agataho ashaka kumwibariza niki ariko arakora ku bantu bafise niyo mpano kugira ngo babandanye nabo nuko nawe yabandanije kuko hariho abasanga babigerageza bakabikora mu gitaramo kimwe canke bakabikora rimwe bakabishobora kandi banabyifitemo iyo mpano ariko bagaca barekera hafi aho niba babashe kubandanya abo bantu ariko arakora icyo kugira ngo nabo babishirizeho gutera imbere nkuko nawe yateye imbere
urakoze cyane rwose kigingi
hanyuma
yego
ikindi nashaka gusaba ko mbore ku bandi babishoboye na cyane cyane abagenzi b'ubushikiranganzi bw'ingene n'imico kama ko boza barafasha cyane muri mwe n'abo bantu bafite mwe n'izo mpano kuko nkuko nawe maze kukibaza kigingi hari abantu usanga bafise impano nk'izo zari zo kutwenza cyanke zo gupina dusino dufasha ugasanga ntibabashije kuronka imfashanyo zihagije cyanke kwitabwaho cyanke kugenderwa cyanke inyigisho kugira ngo babandanye baze imbere ugasanga nabo bagiye bakoze igitaramo kimwe cyanke bakoze akantu kamwe gatuma bamenyekana bagahagararira kuri ako kantu kamwe bitewe n'uko babuze intererano cyanke inyigisho nyuma dusanzwe tubona ko abantu bakora mwene ibyo bikorwa baba bishoboye cyanke baranze izindi ntererano tugasaba rero ko uzabashyirwaho intererano zivuye mu kigero cya leta kugira ngo ni nabo bantu bashe kwisinura muri ibyo bikorwa cyanke muri iyo mirimo bakanaserekera igihugu mu makungu gutyo bikaza bituma natwe abarundi tumenyekana ku isi yose
mu kirundi bavuga ngo bibwirwa benshi bikumva bene vyo twizere yuko ubwo butuma abo bugenewe baburonse reka duha akanya kigingi rero akwishure ku kibazo wari umubajije cico yo bategekanya gukorera urakoze cyane Jules ngaha mu Rwanda kigingi duga ku ijambo
ego arakoze cyane Jules arabajije ikibazo cyiza cyane nkuko abivuga ati mutekanya gukora iki nibaza ko ibikorwa twarabitanguye kuko uherutse mu gitaramo kidasanzwe twari twateguye Bujumbura twamaze gutegura muci ni gitaramo gihuza umwaka wo cyari cyahuje bino bihugu byacu bitatu igihugu cy'u Burundi igihugu cya Congo n'igihugu cy'u Rwanda twatumiye mbere n'umukomedia havuye mu gihugu cya Cameroon muri icyo gihe rero nkuko nari nabyemereye abantu ndabyemerera n'abakunzi n'abajone benshi babyifuza nagize nti ifo yuko twegeranya n'abandi bafite ingabirano n'abandi bafite impano nk'izo hanyuma rero turakora ibyo bitatwa arahamagaye abantu gukora casting turabahamagara bararonka amaformasi kuri bakuru babo turegeranya rero abantu bose bafite iyo ngabirano dushobora gukora nico gikoko cari gikuwa kinini cyane harashowe kuboneka gwaruka gwinshi gwavyitabiriye bamwe bamwe nibashotse baronka kajyo ko gushobora gukina muri umwico gitaramo kidasanzwe ariko hari ababagiye imbere barakina uwo munsi twebwe rero icyifuzo cacu nuko uretse yuko negura icyo gitaramo kinini aricyo Kigingi Summer Comedy ubuye hari ibindi bitaramo ntegerezwa kuza gusubira byasa nkuko byari nari narahagaritse ibitaramo biza biraba hagati mu mwaka bito bito bikabera mu bunywero canke mu masale make dusaye Bujumbura ivyo rero navuze yuko ivyo ntazosubira ntazohagarika sinzosubira gukora igitaramo ndumwe nyabona no kwegeranya abandi bose bafite ingabirano tukicarana nkamugira nti kosora aye ivyo oyo wabivuze ariko birashirukanye gatoyi kubera haba harimwo abantu bakuze batobifata neza icyo kirundi si kirundi ibintu nk'ivyo niko tuza turakora hanyuma nk'abakanya nabo bagatanguza udukogo bagatanguza kwerekana utwo dukino twawe ma sketch yabo abantu bakabamenyeraho n'isi n'ikindi no kuri radio barakunda kuza kumpa impanuro kumfa impanuro babara nti ikintu cyose ushoboye urashobora kugikora uwe tugira imana hari telefone ushobora kugenda imbere ya telefone uri kumwe n'abakuzine n'abakuru bawe bakagufata ka video akavideo ukazana tukagapartaja nuko umuntu namenya ahera nk'akarorero ubuherutse namye mu bugaza bantera inkuru ya Anakasime n'umuntu twakibanye igiteramo mu 2015 nimba nihenze
narakunze
cyane kuko munsi bantumira sinari nzi ko nogihe ko kinanyi kuko na jewe naramwemera namubona muri telefone aka video kiyo kanshikiye ariko ngezi Buganda barambarira ati Anakasime ngai Buganda ntiyarakomeye cyane gose ntitwamwemera gose ariko abaganda bagiye kumwakira yuko ari gihangange ko ari cyamamare kubera video ziwe zari zimaze kugera mu Bwongereza zari zimaze kugera ku isi yose barasubira ati la reine d'Angleterre yaramuraba video ziwe uvuga abaganda bagenda kumwakira urumva rero natwebwe ushobora kuduha video ikagufasha yuko tukwakira ukabura ateye imbere aka video kamwe hanyuma vya biteramo kuko bisaba uburyo bisaba gutegura bikazoza ukazoza kuri scene abantu bagira ati ni wa mupeti ni wa mujene yatugirira kaka video avuga ibi nibi n'ibisimba umuntu ndagerageza rero kubereka inzira bashobora gucamwo jewe nkitangura nta ma video ntaho nayabona ntavyo nagize direct cyose ariko ari utundi tuntu duto duto umuntu ashobora kwipromotinga umuntu turatoto aratubona bifata ama video ariko bararirimba kuri kutofata aka video uri kuravuga akantu ka in minute ugasanga karagushize hejuru ku rundi rugero yego ni uko rero je ugaruka ndarufasha abajene nkanje ndabafasha nkabereka hanyuma hageze ibitaramo cyane cyane nk'ubu mu kwezi kw'12 hari ibitaramo biko birategurwa bitari bike hari abajene tegeza gukorana abajene bafite ingabirano benshi tegeza gukorana hari abitwa ba Gitoro barazwi barakuri kigwa cyane kuri Facebook hari abandi turiko turavyura bafite ingabirano ka Republic itazi bitwa ba ndabibagiye gatoyi Valerie n'abandi benshi n'abandi bajene benshi bitwa ba Raoul n'abandi benshi ndabizi neza ko barafite don hanyuma nukubereka gusinzira nukubereka kuko kenshi n'indi ngorane ikunda gushika ngaha i Burundi nta bakomeje bahari usanga byose ashaka kwimita Kigingi uriya muntu rero yaje kuraba spectacle ntaba ashaka yuko abona Kigingi wa vre n'undi Kigingi wa sinavuga wa pirate atari wa vre ariko arigana Kigingi uba ashaka kubona iyindi image iyindi style tukabere numva nkagerageza rero kubabwira nti daba d'autres comédiens reka sima kugire ne geste kugira abantu ntibazo usange mengo nabanje gushiraho abantu banyu mita mezi dola abantu bani dola no shaka yuko utrasa wewe kariere iwawe style iwawe faso bigira nkabe tukatsa ama video nkabere karaba nkaba abakinari ya 2 bakinari babiri aba ay uyu numuntu mu Nigeria yitwa naka uyu numunya America yitwa gucya aba ba Mali 2 no ibintu nkivyo vure mico gikorwa ndagikora no wonsanze ku radio ndamufasha ibyo nshoboye
turagutse intege cyane turafite kandi Philippe ku murongo Philippe ikaze muri isanga y'ijuru rya America
ndabara mukize na
nakabaza canke intereranye no kwa Kigingi
lego ni dose
duga kwijanga
umusore Kigingi turamwumvisa nako turamwumvisa nako bitazinduka mu gitondo twasaba kumushimira cyane gose kubera icyo gihe mu gitondo abana bateje kuze ku mashuri baramwumvira mu batwenge bagenda kubagenda ku ishuri nyine. Hanyuma twasaba no kumushimira ukuntu ateye inkuru abantu. Icyumba nyine umuhari rero kimwe nuko bavuga bati ukoze urumwe biteye imbere cyane yombi yagenda akababwira abantu bakorera hamwe akaraba nk'abantu bagera nka asosiyasi ari nk'abica nk'abatatu hamwe umunsi asibye akaba nk'abandi bamufasha bakamubera mu kibanza mugabo kandi ibiganiro byinshi kandi biboneka cyane rwose mu gutaha cya Bujumbura. Ikindi kintu nashaka kumuterera hariho amashyirahamwe nka ekonete rero na Brarodi kubera ibiteramo byinshi abigira mu kabari basanga hari ibintu bya Brarodi benshi abantu barihehe yo yabukuntu bakegera ishyirahamwe rya Brarodi bakakuza kubona ndabi ko ibi bya leta yuko leta yamuteye biragoye mugabo muri iyi minsi bene bane ko n'ishyirahamwe nka Brarodi bakoranye yo buri kintu aho gusanga rwose hanyuma ikibazo cya nyuma nagomba kumubaza nk'ikibazo arateze ukuntu mu gitondo cyangwa afite amateme yiwe akunda guhanura abana b'abakobwa cyangwa agahanura abamama cyangwa agahanura abapapa bigenza nabi nashaka kumubaza kubera iki nta kintu cya politiki na kimwe akoresha ese bo baramukanze cyangwa iyo bafite iriya kimwe akunda
avuze ngo kikingingo uribasira ngo urahanura cyane abapfasoni ugahanura abakobwa ugahanura abagabo ngo mbwa ngo politike ntibigera ukora kwarakanzwe cyangwa byagenze gute. Urakoze Filipe, reka binyusha
sizi ko nomwishyura ubwo nyene ariko Diane
sa
yavuze ibiteramo hari sinzi ko ari kibazo yavuze ati ngo Brarodi ngo yuko yofasha sinatahuye neza yashatse gutumbereza
yashatse kuvuga nk'uko ngurumva urakunzwe ibi byukora barabibona bakaryoherwa bari mu bubare ugatwenza abana babo bagiye kushe bakirwa bameze neza akabwira ati uraraba wegere nka za Brarodi canke ikonete gutyo bagushigikire bikomeye kuko nivyo bintu vyabo biba biko birakundwa bafungwa canke bakoresha akenshi urabigiramo uruhara kugira ngo
Ego mpere kuri ico nyene ego nda turakurana cyane n'amashirahamwe aratangiye gutahura yuko ubudandazwa bariko barakora ushaka guca mu nzira zitandukanye naho tutaragera ku rugero nk'ubwo nabonye mu Rwanda aho nkunze kuja gukorera ibiteramo ngo sinzi ko rukuba ukabuba ukiba dusinyisha amakontra meza ushobore kunatwewe guhisha kwisununura ariko turaronka ibiraka ahandi barakora ivyo bita aba brand ambassador ugasanga wewe uraserukira ikinyobwa kirunaka kuvuga nta dura nimu ufite kunywa ikindi abanywanyi bakubona uri kuranywa ikindi kinyobwa hariho rero ibiteramo byose murasinyira kontra muragira amasezerano mukayasinya umwaka wose ukaba wewe uriwe waserukira image y'ikinyobwa iki cyangwa kiri ivyo rero ntiturabishika ko hano ntavyo ndabona turatwama tubisemerera tukabivuga ku maradiyo mu biganiro vyacu rimwe tukagira duti mbega basha nibo bisabira iryo tegeko rya loi sur le sponsoring kuko bumva bariya nabo bagira bati mbega twebwe ibyo twobisinyisha abo ba artiste gute kandi leta natwe ikatugabaniriza amakori kuko numvise mu Rwanda y'amashirahamwe harategura ibiteramo agatanga amafaranga menshi mu biteramo nayo kugira agabanirizo makori bakazovyerekana ati hera abatwaraterereye ugwaruka ubwo twarashigikiye isiganwa ry'amaguru twarashigikiye umupira championnat ya Ntuzeya bakabagabaniriza ivyo rero sinzi yuko loi sponsoring ingaha ifisirikiraje ngira nibaza ko ari ibintu bizoza mu nyuma ariko turasanzwe dukorana nabo turasanzwe ndafise n'umugambi Imana ingiye imbere dushobora gukora na rimwe muri ayo mashirahamwe akorera ngaha mu gisagara cya Bujumbura aho nifuza gukora ikibanza cyiza ikibanza rero cya comedy ayo Bujumbura abantu benshi barakunda karaoke ni ikintu kiruhura cyane nokuri abaririmbyi ndabubaha kandi bafise message nyinshi bamubahereza abantu ariko hariho rero n'ibindi hariho n'ayandi madivertissement ibintu biruhura abantu mu mutwe nk'ibyo bya komedi bitanguye yego icyo kibanza rero kikazoba ikibanza nimba Imana ngiye imbere bigakunda uwo mugambi ugakunda ikibanza atakindi kintu kiberamwo atari komedi abandi abakunda karaoke bagende bagire karaoke hanyuma abandi nabo bakunda baze ego baze twitwengere dushiremo contract y'umuziki umwe ko nibaza ko comedy irajanye cyane n'imiziki gicishamo umuziki umwe
nawe duhora tubona utamba neza duhora tubona mu byo utwenzamo hajamo no gutamba
ego cyane kuko kenshi kenshi usanga n'ibintu ubona uragenda muri sport muri gym tonic bakoresha umuziki uragenda muri ika turagenda ahantu batambira tukabona ukungene bimeze uribuka papa wawe ukungene yatamba kera ikaba inkuru uribuka pa umupadiri wo muri quartier tampadiri aho usengera ukungene aduza amaboko ikaba inkuru uvuga umuziki kenshi usanga ujana na comedy cyo kibanza rero tuko turagerageza umwaka w'2018 kiboneke aho Bujumbura n'umuntu wese avuye hanze handi mu bindi bihugu birahari abari muri Kenya barabizi witwa Churchill mu Rwanda nabo nyine bakora ibiteramo régulièrement ariko ntibararonka ico kibanza twe yoba ari ntambwe nziza na rwagwaruka rero ukaronka aho rugira repetition tukagira weekend tukavuga duti chaque les deux premiers vendredi y'ukwezi nihereza hari igiteramo hanyuma kikaba ikibanza kiza kiri ngaho abantu bashobora kuruhukiramo bakaza muri
ko
baza yuko ayo mashiramo adufashije byo bavyiza ni nakamo nanje ndabahamagarira kudufasha kugira icyo kibanza kiboneke.
Hama ikibazo cha Filipo
kibazo yambajije
warakanzu cha
ego yambajije oya sinakanzu urumva hari abantu benshi bitiranye ibintu narigeze kuja gukina mu Rwanda hanyuma birashika ndagira ibibazo bitandukanye bivuye ku bintu nari nakinye hanyuma barampamagara muri service ya renseignement barambaza ibi bintu byagenze gute kugira ukinibi byagenze uko hanyuma ndasigura nakubwiye yuko ari mwuga mushasha umwuga mushasha yari ikintu gishasha rero kungene cakigwa ni cakigwa hari abantu bamwe babagira ati kwa ukubaza yari perereza kugira barabe ati mbega nta muntu yamutumye ari nyuma nta mupolitisi ari nyuma nta muntu yashatse gucyoza ari muri ibicanke biriya ariko nibaza yuko barabonye yuko ntawantumye nta politike nkunze gukora ibyo wende ko ndabivuga ku ruhande rwa kariyeri iwanje na comedy nkora nta politike nkunda gushyiramo sinkunda no kuja mu bintu by'imigambwe rwose aho rimwe vyarabaye bakansaba yuko nashobora kuja muri propagande ya gihe twari mu myamamazo ariko sinabishimye kubijamo kuko umu artiste je kubwanje nibaza ko umu artiste arafise droit yo kugira appartenance politique ariko kubera bijya bintu abari karakora biba bijyohera abantu bose iyo appartenance politique ayigumane nawe nyene mu mutima iwe hama ijane muri les urnes munsi w'amatora ariko hageze ibikorwa vyiwe kubera ibikorwa vyiwe vyakira abantu b'imice yose abantu b'amadini yose b'imigambwe yose ushobora gusanga hari igihande kimwe bagize bati ujye jewe sindamukeneye no kumwumva naramenye izo ari ugasanga des fois les artistes baragira ingorane nicyo gituma aho ndiko ngo kuri carrière y'iwanje y'umukomedien no kuri nta wankanze kuko n'ubu birashika acokoza nka chokozo nyene aba yaje nko mu gitaramo canje n'integetsi canke nka yego ni ibintu bisanzwe kabisa ntabwo bamba ndabifitiye ngo hari umuntu yambare ngo n'upime ngo n'uzupime ariko radio naho yavuze cyane cyane muri zinduka jewe ngo kuri radio yitwa Buja FM nkaba ndi mu animateur fisiye ibiganiro bibiri gatondo cyane cyane n'ico kizwi cyitwa zinduka hakabaho n'ikindi kiganiro cyitwa karibu iyo radio rero ni radio commercial no kuvuga intumbero y'iradio nta politique irimo dukora ibiganiro vy'inkino benshi barabizi dukora ibiganiro vy'inkino dukora ibiganiro nk'ibi byo gutwenga morning show kubyura abantu bagende ku kazi muri mood ya bien abantu baravyuka mu gatondo bakavyukana imijinya utazivuye kandi ntumenye nuko nyine biri kubera turufetse kubyuka ndagiye ku kazi agatsiho ni kari gaheze gushyira muri mood abantu bakagenda baryohewe
none
gakazi neza hajya biratuma ego
ariko urakura hehe ivyo uvuga buri gitondo kandi abantu bagatwenga kuva kwa mbere gushika kwa kangahe bigenda gute
kunyere bimeze ndabona ikiganiro sindagikora ndumwe ndafite uwo mukobwa dukorana yitwa Kimana Kelly kandi dukorana neza mu gatondo ndasundi yitwa Nikita abo bakobwa rero sasa ubuhe ubwa mbere bari abantu iradio yaramproposa abantu yaranzanira abantu hanyuma rero kenshi wasanga mood si imwe ariko rero kuvaho ntebiteka nanje bakanyizera ku radio twarashowe kuvugana n'umuyobozi kuko ndicegera ciwe arambwe ndamubarira nti jewe numva umende kugira ikiganiro kigende neza twoshobora kuzana noshobora kuzana abantu numva yuko twoshobora kugenda kuri ritmo imwe abantu bampa mood nuko rero sasa uyo rero ndamuzanye ngaho mu gatondo sukubwa ngo niwambwira ibyo mvuga ariko jewe mvuga ibintu byose Diane mvuga ibintu byose vuga ibintu nasomye kuri WhatsApp vuga ibintu babona amakuru ubu amakuru cyaronka aciye mu nzira nyinshi cyane ivyo rero ndagerageza nibiba bitabitabwe nibiba bidatwengeje washaka ntagerageza kubitwenza ntagerageza kubishiramwo ikintu gitwengeje ndashobora kuvuga ni warabonye yeje amafoto bashize kuri ntuzeya yuriya mwana sha yari yazimiye ego bijyanye gute abana ariko abana bo basike bazimira cyane mbega n'abana bazimira kubera batembera cyane n'abavyeyi batabakurikira usanga bari mu kayeri sha urabona agashira muri agashiramwo ugasanga biratwengeje umuntu sans tout fois yuko iyo information wari uronse ari twengeje nuko niko ndabigira rero ni kandi rero nkashima Imana cyane kuko si ku bushobozi bwanje ni ku bushobozi bw'Imana nje ndumuntu umukristo ndasenga misi yose mu gatondo nkavuga Imana yanje urabizi abantu bariko bazikunyumviza ni benshi cyane kandi umuntu kungene yaraye ntawuzi ama esprit ya murayemwo ntawuzi inyuka mibi ishobora kuncamo ugasanga ndavuze ibintu bikomeretsa abacanke bariya ndagusavye ndinde kabisa nokiye mutima mwirandu ndinde vuga ibintu biruhura nkagira kugatwiye gatoye kandi Imana irabishoboza
hama nk'ubu unye urabona ko uvuga ngo ni ibintu ubona urabona umwana yumvise umwana yazimye kuri WhatsApp hamukabihindura mu inkuru ukumva abapasoni baje kwigerera twatuntu two munsi mwibarabara nabyo ukabishiramo inkuru ukumva ngo abagabo bashaka ko bazohora bakobwa nk'uko abakobwa nabo bakobwa ukabishiramo inkuru ubyiyumvira uri kuri mikrogo nyine ukihashika canke urabanza ukabitegura ukavuga ati no munsi ndaza gutwenza kuri iki
oya nukuri twebwe tukora ibintu vyitwa freestyle broadcast no kuvuga ni kugenda kuri mikro ugafata mikro hanyuma ugahamagara abantu ukabaramutsa ukabavyira ati zinduka nta muntu numwe nkeneye nko kubona kiryamye nta kintu na kimwe mana ateguye Diane no kumesha ko abantu hora 5h20 ndavyumva urumva 6h20 Diane uvuye kuri antenne 18h no kuvuga nkora amasatana ariko nirwa ukazi ko hari ibindi bikorwa vya radio nanduka uwo mwanya wongora wo kuronka ibintu ntegura
reka cenda guha akabazo kigi kugira ngo duce tuvyumva ningene bigenda urahawe mikro ku ijwi ry'America raba ukangure canke rekano ntituvuge kuzinduka ku turi saa 10 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda canga mushagata ariko baratwumva
aha ego urumva ndabikora nkuko ndi kuri antenne
ego mugabo y'ijwi ry'America
ego Aba ikazi mwese muri ko murumviriza ijwi rya America nakubwire yuko ibintu bimeze neza cyane gakima ikigari gaje kugwa bambari abantu bari kigari sha hanyuma rero no ngaho gujumbura gakima kagize ego abantu bafise ariko renda kubwira ikintu bijye bintu byo kudakora hajya ku makanivo urana nk'ubu turi muri periode y'imvura abantu baragenda ngaho ugasanga bose bakubiswe n'ubunego ukabona nuko zi imbere y'ikanivura fa passe nasanze mu mama yicaye ariko arira ahantu narakuminda ubu narahwere ariko bijye bintu nibiki urumva amazi yarakubisa arategarinjira gucya ayi mama giye kujya muri shambwa asanga imatera kila nwaya itigira brass na crow tuze turagira isuku rero abantu bose uranimvura iraguye n'akazi kanyu rero ndabona abantu bari kora tumviriza bari mu mice yose y'isi nabo nyine babandanya bumviriza ibya America ndabwira ndabakunda sana mukanye rero turaza kuba tuko turayaga Diane ngaha ari muri sije turi kumwe nabo nyine ameze neza ndabatari inkuru kungene yambaye ariko uyu muntu nawe sige yambikwa ne wambikwa na Excel oka none wambikwa nande yambaye neza cyane ibintu birakomeye nga muri sije ni terrible urumva yambaye nyine ashize kuri sharp rero kandi rero sinabonye ibyo bishatse biratuma abantu batagwara na gripe ntibagura gripe ariko rero hagiye mpora nibaza none ishati niy'abagabo cyane niy'abagore niy'abagabo cyane ariko Diane mbarira ishati niy'abagabo niy'abagore
kigingo urakoze cyane rwose ubu turumvise yuko ibyo uvuga kweri nta na kimwe ushobora gutegura umenga turi kumwe ngaha anya ariko kandi kuri rya Amerika abashaka kubandanya bakuvugisha mbwa tubibutse yuko ari ikiganiro muri isanga hama twatumiriye kigingi kugira ngo ashobore kutubwira iby'akazi kiwe akora ko gutwenza abantu turase Diomede ku murongo Diomede amahoro ego duga ku ijambo uduzi jwi gato
ego ndi kujumbura
mukamenge nakomba ntere intege
zingi
azane cyane cyariwe mukomedi wa ariwe mukomedi wa jera mu Burundi gusese ndumva niwe iyo mpano ya mbere iyo mpano ariwe wa mbere atanguye kuyironka kandi turamutera intege na cyane cyane ku buryo bw'uko yaroze iyo mpano hanyuma akiyumvira ntavuga atayigumijemo yereke n'undi gwaruka ukuntu gwabyifatamo na cyane cyane ko biri mu bisenda kandi biri mu bisenda kandi agafaranga ugasanga ugwaruka kumbure uraharonzeye n'akamaro ka nako hanyuma akabazo nagomba kumubaza mu gwaruka guhitira umwumviriza uriko arumviriza igitame sabyo ko atanga gwaruka
gese me ditumba
abo abo mukenera bo musanga he akorera hehe
urakoze cyane gose Diome dubanzanye umviriza ijwi rya Amerika kiginge arashaka kumenya ngo uwo gukeneraho yo gusanga
aha jewe uwo nkenera ahingaye Burundi barabizi benshi barakunda kusanga ku radio cyane cyane ndakunda kuvuga ni bivana n'ama service urumva ubu wenda akora ibyo bita ama publicity abantu ku radio ndakora ama publicity video ivyo urumva babyiga bijya bintu bijanye ni radio nyene wasanga ku radio dukorera muri quartier industriel radio ni itumbereye niho mbandi umunsi wose atakiye mfatiri atanama ngiyemo ni muri quartier industriel avenue de Loyua ni numero 73 ni barabara rimanuka na de ibarabara risa amasoko abiri niko nkunda kuvuga nti barabara ritunze risa amasoko ritunze amasoko abiri umanukanye isoko rya Kotebu ukamanuka ukareka ibarabara rija kuri Afri Textile ariyo Kotebu ya kera uramanura urupangu rugira gatatu imbere y'ukushikira hepfo gose hari irindi soko ryo kwa Sioni ni upanga rugira gatatu biranditse ko Buja FM aho oye ni ku bintu umuntu wese aba yifuza nk'ibintu bya visibility y'ibintu abakora ariko nk'ubundi nawe yifuza kungene anshobora kundonka ushobora kunsanga kuri Facebook ukanyandikira Facebook kuri page yanje direct utuja en contact n'umu manager wiwanje niwe mushobora kuvugana ku byerekeye ibiteramo nimba ushaka konza gukorera igiteramo je nkora ibintu bya mariage benshi baranyakira barakunda kumpamagara muri gukora UMC bwa mariage ndakora UMC bwa masoire do garatandukanye ndakora UMC bwa anniversaire ya mariage kanibindi hanyuma ndanatwenza ushobora kuba ufise ahantu giteramo tusanzwe ntaba UMC ariko nkaza nkakora iminota 30 ibyo byose rero ushobora guca kuri Facebook ukanyandikira hanyuma nkumva ko ari ibintu by'akazi mukavugana n'umu manager wanje akakumeta contact nyene nawe mukavugana n'ubundi ari mu bantu ba mbere boroshe kuronka ngai Bujumbura kandi bari ari accessible to mom
urakoze cyane ijwi ry'America Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda umutumiye muri isanga n'ikiginga akora akazi ko gutwenza turafise ku murongo wa telefone Gaspard Amahoro tuga ku ijambo
we
muherereye hama mushe muduka kwijana
o muntu ndirere ya no Mozambique
Maputo havuga maki Mozambique
o muntu utwenza
muri amahoro muri Mozambique
o muntu utwenza turafashe tashe imana
ek duka kwijambo
o muntu utwenza ashobora kwigisha abandi bantu kubona ibintu bimubamo atabasha kwigisha undi muntu nicyo kibazo jye nafite
urakoze cyane Gaspard Mozambique kigingi aho ugeze urabona ko wo kwigisha abantu gutwenza cyane
urumva kuvuga yuko umuntu yoza ari umuntu nyene wabite ni sawa urakomeye ego ni sawa ari umuntu nyene atekereje ngo ndamwize ejo abe umukomedian nibaza ko ari ibintu bigoye cyane nibaza yuko dabor ufo kubanza kugira iyo talent muri wewe twebwe rero niba sinye umwiza kuko nta manuele mfise yo kwigisha ibyo bintu ariko nibaza yuko ndatumbereza ingabirano nkamwereka inzira yofata kugira bifate kuko nibaza yuko iyo umaze igihe ukora iyo umaze igihe ugira ibyo bintu bya comedy haragere gihe ukabona ugabona ico abantu bakunda n'ico abantu banga. So yuri umujene rero wese nibaza yuko je no mutumberereza nkamwereka neza ahubwo ibyo yokorera ariko sinovuga ngo nokumwiza kuko nibaza yuko ari ibintu dukora n'ingabirano y'Imana irakora cyane.
Urakoze cyane.
Ubwo ndabizi ko hari aba amashuri bavyigisha hanze barigisha teatro kuko ibi byose biri muri teatro hari amashuri rero yigisha ama conservatoire utamara abakomeje bo mu karere ngaha babiciyemo uwitwa Thomas Bicane yaravyize uba ko bisanko yavyize ko yaciye mu bintu bya teatro yavyiga ariko cyane cyane nabwo nubwo uvyiga nibaza yuko uvyiga kuri ufisiyo ngabirano hanyuma ukagenda bakagukaburira na jewe ndakeneye formation n'ejo canke igihe ejo ashobora kurondera ama formation kantumbereza n'utama kuvyerekeye kwandika sketch ariko yo analyse yo uko kuntura yo vision yiwawe yo gukura blague mu bintu abandi bantu bose bona ko biri na marketing bakuru nibaza ko ringabira n'ubufisa ama ivyigwa navyo biza mu nyuma bikagira nibaza yuko rero gushika kuri no saha ibike yishobora ndashobora kubereka umuntu ariko afite ingabira nkamwereka ati
tumbera
gucya aba tumbera haki ibi ntukavuga ibintu bimeze uku ntukagire gucya hanyuma uvuye muri iyi nkuru raba kumwe ugira transition injire muri iyi ntustope kuko si gitito si umugani wa mbere haje wa kabiri ibintu nk'ivyo n'utundi technique dutu ariko no kugira ngo no vyigisha umuntu no kurata fisinga bera no
ego urakoze cyane gose kigingi tafite kandi na Noa ku murongo Noa ikibazo cawe mu masogonda make kuko turi ko dusa nk'abasozera ikiganiro
ero nashaka gusoza kigingi kabisa ko ndamwemera cyane Aremba kwende Kigali cyose nashaka kubaza kigingi kuki bakorera komedi mu gisagara badashobora kugera no mu ntara tandukanye ngo abantu bose tubashe kubamenya ko nanjye kumumenya namumenye kuri YouTube ndimo kureba abandi ba komedi nawe mbamusanzeho mumenya gutyo. Urakoze nari mfite.
Urakoze cyane Kigi umwishure mu mwanya muto kugira ngo habugira akanye ko gutekerera ijambo twumva.
Ego ndamwishura mu mwanya muto cyane je ndamaze gukora igitaramo Gitega ndamaze gukora ibitaramo Ingozi n'ubu ndagomba kuja gukorera ibitaramo Imakamba n'ahandi gusa ikibazo kimwe nuko aho igitega n'Ingozi nuko haba hari public y'abantu baba bafise ngo buryo bushobora kuri internet kugira gutya ariko ndiko ndagerageza kugira n'abandi bose kandi hantu hose bashobore kunkurikira sinze ngende mu ntara sange ndiko ndirorera ibintu navyo nyine ndimo igitega ho baramenyereye cyane mperukayo n'ubuherutse ni Butare mu Rwanda namaze gukorerayo nibazwa ari mu ntara hagati ni Butare namaze hariyo university namaze gukorerayo yego ahandi ni bukebuke.
Urakoze cyane kigingi mu mwanya muto nyabwirerera ijambo utekereye abajeune bakiriko baratwumva bise kibazo cyo kwironderera ubuzi wumvise ko washobore kweshwaho n'akazi kawe ko gutwenza abantu mu mwanya muto nya ijambo rya nyuma.
Ego nagomba ndabomba ngashime hanyuma akano kanya rero ku bajone nagomba kubabwira yuko ubu n'umwanya wanyu vraiment murabizi neza ko bigoye cyane murabizi ukene uko ngene bibishe ukumva neza abajene bakunda kwidoga ariko kenshi y'ubukene bugeje ahantu urashima gutora inzira zibiri hari abatora inzira mbi yo gukora ubusuma yo gukora ibintu bidatumbereye hari n'abandagira ati mafu bavuga ngo kama mafu kararindisha bavuga ati mafu je ibi bintu ndabikunda je fonce hari rero baba bafite ingabirano ziba zisaba ko ibyo bintu kugira bije ahagaragara bikenera uburyo buke nanjye ndababwira nti toka ahantu hose novuga dodora ahantu ari hose umwonkre uzi ko afite udufaranga duke naguhubike umuntu wese uzi inshuti umuntu wese ubona ko ari umubosa yaguciye iruhande ati mama yari amakeye nkeneye gukora iki kugira nanjye shika hanyuma bizokuru kuko benshi babyitogera ngo basi ngo leta nyiduhe imitahe ngo amabanki nabyo amabanki nayo nyine ararira aragowe nta buryo buhari ni ikibazo kidasanzwe ariko gwana kugira usuvize nta bindi gwana irukanga kubita hariho hose rondera umugenzi uri hanze ati nungikira basi n'akabyendurare kugira ngo ushobore gukwiza iki nimba ari nk'abantu bafite ingabirano zitegerezwa gutanguzwa n'utwo dutaye duke nuko binda hama abandi nabo bafite ingabirano atatacu bisaba bigutwaye iki kuja ahagaragara ariko nkavuga nti abarundi barafite akantu kuko gusinzira barafite akantu ko kuryama kakantu ko kutubaho kakantu ka bavuga ngo ndiko ndasegereza ikintu byarataye valeur wowe nimbuzi neza kwisaba kuraja je basigaye baravuga ba barundi bibihorere kuko jewe ndazi neza yuko hari abantu bavuze nkitangura ati kujya no gusara no kuhura ingeso no kuhura indero nta muntu ashobora kujya imbere y'abantu ngo yaduka avuga ibintu bitagiye harabancishije banishitsaje gushira hasi ngo avuga ibijuju bijya bintu n'ibijyoshye bega ariko urabona umuntu arafisi yavuye arafisi yageze
umuntu
ubwe ni ubahuka hewe ubahuka bashaje bavuga ngo wasaza ariko ndazi neza kwa gusara kwawe
mu urakoze cyane urakoze urakoze cyane mugenzi Aubin Alfred batazira kigingi kuba wemeye ubutumire bw'ijuru rya Amerika
murakoze cyane namwe mubandaje merwa neza
abandi dushimiye nimwe mwatwumviriza miganiro vyino mwanya mari 10 na Diane na Hazoe Fatuma Limasi Kalala yadi muhinga bw'ivyuma twemiko turi babiri tukabifuriza umunsi wa Mungu mwiza.